Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwabonye Imana ikingura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 22 ukwezi kwa 11 umwaka w'2018. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho. Leta y'u Burundi ntiyari mu nama ya Afrika yita ku burenganzira bwa muntu.
Hagati y'akazi na muntu karabira mu gihugu hagati. Mbega aha mu gihugu hagati. Abarundi ntibabona yuko hagati y'akazi na muntu kariko karubahirizwa. Kandi leta ishimitse kugira ngo yubahize hagati y'akazi na muntu.
Uyu ni Vice President wa mbere wa Repubulika y'u Burundi Gaston Sidimwo.
Mutuzi rero ko uwo bari mu mugambi baba barimo nuko bova no mu kanama ka Afrika kajejwe utakazi na muntu.
Naho uyu ni Gabriel Rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe Olicom we yariri muri iyi nama y'uburenganzira bwa muntu ya Afrika. Umuhuza mukuru mu mishyikirano y'Abarundi President Museveni wa Uganda yaba yifuza ko itegeko nshinga ry'u Burundi risubirwamo. Amakuru yo mu biyaga bigari rero arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, we waramutse neza?
Baramutse Tuma, ndamutse n'abaduteze amatwi. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba amatora atunganijwe mu mahoro kandi yizewe na bose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe kwiyamamaza muri ayo matora yo mu kwezi kuza gutangura kuri wa gatanu muri indwi nyene. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire wa Leta zunze ubumwe za Amerika Heather Nauert yavuze ko amatora yo kuwa 23 ukwezi kw'12 azoha karyo Kongo keza ko kuzohanahana ubutegetsi mu mahoro no muri demokarasi. Yashikirije kandi ko amatora yizigiwe na bose azofasha kugabanya amakuba y'intambara abanyagihugu barimwo. Ahamagarire n'abanyamitahe bifuza kugaruka muri ico gihugu gushinga imitahe kandi ashikane igihugu cyo muri Afrika yo hagati muri mahoro. Amatora y'umukuru w'igihugu rero muri ico gihugu mumenye ko yari kuba mu mwaka w'2016 ariko yigizwa inyuma. Ni nyuma yaho Perezida Joseph Kabila yankiye kuva ku butegetsi manda ziwe zirangiye. Ibitigiri vyabishwe mu gutana mu mitwe mu ndwi heze hagati y'imihari y'abakristu n'abayisilamu muri Repubulika ya Central Africa byaraduze gushika kuri 60 nk'uko byashikirijwe na ONU muri raporo yasohotse ejo kuwa gatatu. Izo ngwano zabereye mu gisagara ca Alindao kiri hagati mu gihugu kwigenekerezo rya 15 uku kwezi kw'11 hagati y'imihari y'abakristu yitwaje ibirwanisho bazwi nka antibaraka hamwe n'abayisilamu bahurikiye mu muhari Union pour la Paix. Abantu baba muri ako karere bahungiye mu manuko bw'ico gisagara hafi y'imihana y'idatoko ni nk'uko iyo raporo ya ONU ibivuga. Iminsi itatu yo kugandarira abafuye yarashinzwe mu gihugu cyose. Leta ya Trump yarahaye uburenganzira abasirikare barungitswe ku rubibe rwa Leta zunze ubumwe za Amerika bwo gukora ibikorwa nk'ibyo abapolisi mu gihe byaba ngombwa kandi bagakoresha n'inguvu za gisirikare. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis yabwiye amenyeshamakuru ejo kuwa gatatu ko yaronse itegeko ryatewe ko umukono n'umunyamabanga mukuru wo mu biro bya perezida muri White House John Kelly atari Perezida Donald Trump ubwatwe kiwe. Yongeye avuga ko ataco azokora kuri ivyo yasabwe mu gihe ataco arabwirwa n'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu aribwo bujejwe ivyo bibazo. Iryo tegeko rihubasha abasirikare bwo gufasha abasanzwe bagenzura imbibe harimwo no gukoresha inguvu mu gihe bikenewe, gufasha mu gihe hari abimukira bateye imidugararo ndetse no gufunga iby'agateganyo no gusaka mu gihe hari ico biketse. Ariko Matisse avuga ko abasirikare bose bari ku rubibe benshi badafise ibirwanisho kubw'ivyo nta gukorana mu nguvu kuzobaho. Mwomenya ko Trump yarungitse abasirikare 5,508 basanze abandi 2,100 bari basanzwe kuri urwo rubibe. nayo kwiyongera kw'ibitigiri by'abasirikare hamwe n'abapolisi ba Afghanistan bafa kwatumye leta y'ico gihugu yongereza ibitero ku Talibani no kuyindi mihari yitwaje ibirwanisho byo byashikirijwe n'abategetsi bajejwe umutekano. Mu ndwi iheze abarwanyi b'abatalibani barishe bongera bakomeretsa abasirikare bashika 80 mu ntara ya Farah mu burengero bwa Afghanistan. Aya makuru akaba yashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu. Tariq Aren ni umuvugizi w'igisirikare yabwijwe rya Amerika ko abasirikare ba leta batanguye ibitero by'indege hamwe n'ibitero by'abasirikare barwanira hasi mu gihugu cyose. Aren yavuze ko ari mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abasirikare bicwa no kurondera umutekano w'abanyagihugu. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani mu ndwi iheze yashikirije ko kuva mu mwaka w'2015 igisirikare kimaze gutakaza abashika 2029 bariko baragwanya n'abo batalibani hamwe n'indi mihari irwanya leta. Umupira w'amaguru naho umukinyi yamamaye cyane muri uwo mupira yamuka muri Cote d'Ivoire yakinira umurwi Chelsea mu Bwongereza, Didier Drogba yamenyesheje ko kuwa gatatu kwahagaritse gukina ni nyuma y'imyaka 20 yaramaze muri uwo mwuga. Uwo mukinyi w'imyaka 40 yatsinze ibitsindi 164 mu ncuro 381 yakiniye umurwi Chelsea atsindira ibikombe 4 vya Premier League na 4 vya FA hamwe n'igikombe cha Champions League muri 2012. Yakinye no mirwi y'umupira w'amaguru w'igihugu ciwe inshuro 6.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ku iyi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru mu byaga bigari. Kuki leta y'u Burundi itagiye mu nama ya Afrika yita ku burenganzira bwa muntu imaze icyumweru ishojwe i Banjul muri Gambia? Vice President wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo arasubiza ati ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kigomba kureberwa imbere mu gihugu, ntikigomba kureberwa mu nama zibera mu mahanga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wilika Neza uri i Nairobi muri Kenya aradu inkuru irambuye.
Iyo nama yitabwe n'abashikiranganje baserukira ibihugu bya Afrika, abakomiseri bajejwe ibibazo bitandukanye bo mu gihugu wa Afrika ujejwe gatya kazi na muntu hamwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga akorera muri ico gisata. Ibibazo byahigiwe harimo ibijanye n'umwidegenzo w'abantu muri rusangi, iterambere ry'abanyagihugu harimo ivyerekeye guteza imbere ubumenyi, amagara y'abantu no gufungura neza. Abaserukira ibihugu barabiye hamwe iby'amaleta yiyemeje muri kahise n'ica rikarakora mu gukingira gatya kazi na muntu. Uburundi nta ntumwa bwarungitse. Gabriel Rufyira Rongoye hamwe urikome umwe mu bayitabye asigura ko bitanga ishusho mbi ku gihugu. Tuganira kuri telefone yatanguye aduha akarorero k'ivyo leta yiyemeje kandi yategerezwa kubirikirarangura itashoboye gukora mu gihe vyari kuyorohera muri iyo nama kurondera abayishigikira.
Turiko turavuga ko mu gihugu hari ubukene butagira izina, ntibisiguri ka leta idashobora guteza imbere abanyagihugu kandi yaravyemeye. Igomba kwerekana imvo ivyo bidashoboka kugira ngo makungu ayifashe. Niyo mategeko mpuzamakungu yasinye aba ya Afrika canke ya ONU bivuga yuko iyo leta yananiwe amakungu niyo acayifasha kugira ngo banyagihugu bashobore kumererwa neza. Mugabo leta yo ikamuvuga ngo ibintu byose bimeze neza, cyukuri bigaragara ko bitameze neza. Ibyo rero niho mbona hari ikibazo gihambaye. Narabonye neza yuko iyo hari pancarte y'u Burundi n'intebe bigaragara ukabona handitse ko ngo Burundi, ukabona nta muntu ahari, abandi bose bahari, urabona yuko bitanga ishusho itari nziza ku gihugu.
Ariko Gaston Sindimwo icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu suko abibona yavyiganirije urya Amerika mu kiganiro cyihariye yahaye ibiro by'i Nairobi.
Uwa mbere agateka kazi na muntu karabira hanze, agateka kazi na muntu karabira mu gihugu hagati, mbega aha mu gihugu hagati. Abarundi ntibabona yuko agateka kazi na muntu kariko karubahirizwa, kandi leta ishimitse kugira ngo yubahize agateka kazi na muntu. Nimba rero agateka kazi na muntu k'abarundi ko mu Burundi kazoza kwemezwa na bariya, nuko bihenze inzira kandi bajya ntiboza kuvuga u Burundi bamaze imyaka irenga 3 batari muri bwo. Uno munsi abovuga agateka kazi na muntu na bari mu Burundi
muri aba amazi imyaka 3 hanze y'igihugu rufyirarimo wahubwa ingendo ya leta yindi nsiguro
nkuko badamaze kuva nk'akarorero muri CPI mbere hariho n'intumbero ngo bariko bari gabarabe ko buvwa muri kajya kanama kajejwe batakazi na muntu kaoni ntituzi rero ko uwo bari wo mugambi baba barimo nuko buvwa no mukanama ka Afrika kajejwe agataka kazi na muntu hamwe byo bari ivyo murumva neza yuko twaba tugomba kwiyugarira ko ivyo navyo rero ntitwibaza yuko hari cyo byashobora gufasha igihugu ahubwo nyabuna nitwiyugururire turabaho tugwaye kugira ngo baturabe kuko mu kirundi bacu mugani ngo nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba iyo rero ugize imana ukaronka umuntu aguhanura ukaboronka umuntu akubwira icyo mu gifaransa twita les quatre vérités buryo ubuhiriwe abantu bakubwira bati kosora ibikosora ibi sinibaza ko ari babahubwo no kubumviriza cyane
impamvu ituma leta itabumviriza bwana sinzi mwarayisigura
n'iryo shira hamwe ricari mu bahungabanya amatekano mu gihugu mwahungabanya agateka zina umuntu mu Burundi iyo shyamwe rimaze gusasira indava abahunganije agateka zina umuntu ngaha mu Burundi naryo nyine turifata uko nyine twe naje twiyutsa na kimwe mugabo mu gihe iyo shira hamwe rihaye impigi risasiye indava abahungabanije agateka zina umuntu mbere n'ubu twatuko turabiriha twebwe abo utubafata yuko ari abahungabanya agati y'akazi na muntu mu Burundi abashaka gutubira Burundi mbere ivyo urabizi ko vyama biba imisi yose wumvise ko hagira habi biganiro hanana n'ubugira baduza agacano umuhinga umuvuzi w'ingoma asanze aho bavuza ingoma 10 nawe acha kuvuza ingoma 30 kugira ngo wa wundi ntisubiye kumvikana niyo politiki bakoresha mu bibazo by'u Burundi
ibishyigizwa n'icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu ntibinyura rusire
uko leta y'u Burundi ititavye kubera hoba muri bo harimo abacyoza igihugu ntitwibaza yuko byo bari byo kuko ibihugu byose bya Afrika niho biri bere nagenda bamenyeshe ko ntivyabaye mu Buganda cagihe mu Buganda bufunga abantu batari bakaranye gatagaze na muntu bere n'abanyepolitike barimo ubusanzwe ari mu komisere araba u Buganda ubije n'agatakaze na muntu cyane cyane n'ivyimyerekano n'ivyo Shirahamwe yigenga yaranditse urwandiko yandikira leta y'u Buganda wishuye ubwo gwete n'umukuru w'igihugu cy'u Buganda wenyine Yoweri Kaguta Museveni asigura ingene ibintu byose byagenze kandi yari yarungitse n'intumwa kuri ubwo hejuru
turate gutita biyonama leta y'u Burundi maze imyaka irenga 3 itatanga amaraporo mu gwa Afrika uje rwata akazi na muntu nkuko ibiro byabo bijejwe ibazo by'u Burundi bivyemeza Rufiri baza kubindi bihugu bihurikiye muri uwo mugwi bishobora kuyifata nk'agasuzuguro maze bigatuma imigenderanire yavyo no Burundi tosekara. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Umuhuza mukuru mu mishyikirano y'abarundi President Museveni wa Uganda yabasaba kwitegeko nshinga ry'u Burundi risubirwamo ariko ati buri gihugu gifite ubusugire bwacyo. Yaba yarabivuze ku wa mbere umuhuza umwungirije Benjamin Mkapa amaze kumushyikiriza imyanzuro ya nyuma y'ibiganiro by'abarundi byose byabaye kuva bigitangira umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye
ikinyamakuru cyandikirwa mu Buganda Chimp Report kivuga ko Museveni amaze kwakira ico cegeranyo yatangaje ko ubu atawundi mukino ukwiriye kuba kunyesho zotoregwa amatata ari mu Burundi ico kinyamakuru kibandanya kivuga ko Museveni yongeye ahantu mu Burundi ko bukwiye guciraho ibyirizwa bashingiro imigwi yose yumvamwo rigaruka nituze n'umutekano kandi rikingira abarundi bose maze abahunze batahuke kandi babeho mu mahoro aho ni mu gihe u Burundi ubu bugengwa n'ibyirizwa bashingiro rishasha ryatowe mu kwezi kwa gatano uyu mwaka nibwirizwa shingiro giyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yamara Museveni yavuze ko inzira zose zo gutatura matati zikwiye kubahiriza ubwigenge bw'igihugu Museveni yarashimiye umufasha wiwe Mkapa nabo bakorana Mkapa ni wamaze imyaka 3 agerageza guhuza begwa n'amatati bose nkuko yabitumwe n'abakuru b'ibihugu bakare ka Afrika y'ubuseruko mu jambo giwe mu gushikiriza ico cegeranyo nkuko ico kinyamakuru kibandanya kibivuga Mkapa yavuze ko harimo inzira zose zishobora gutanga amahoro mu Burundi ko leta yuzikoresha neza hashingiwe ku bwigenge bw'imigambwe myinshi n'ivyimviro vya benshi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro nyakuri naho atawuramenya ibiri muri yo raporo mu gusozera igice ca 5 c'ibiganiro giheruka kubera yarusha mu kwezi guheze Mkapa yaravuze bimwe muri byo David Kapsa n'umuhanuzi mukuru wiwe
the facilitator now will review the documents he has
Atumuhoza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishyire hamwe. Izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze, hamwe n'ururero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako. Azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda. Ariko Mukapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese. Muri ico cegeranyo kandi harimo ko Mukapa vyamugoye guhuriza hamwe impande zose zegwa n'amatati. Ubuheruka Mukapa yababajwe n'uko leta n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD batitavye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibi uri burindonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi, ariko vyaranse ubutumire nari nabarungikije. Niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi.
Hence I proceeded to arrange the dialogue to be held.
Abatavuganwe na leta bari bitavye batahuye ko muhuza yanani wakazi kwa tanzi mihoho. Ubu ni Charles Nditije.
Hanarimwe hari igerageze impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane bitibi turabyumvikana n'ibindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati imutumvikana ko mu wese nahebe ikiwunda hebe iki twabye tutire n'ibyabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata.
Aho bose bace bahuriza ku rwandiko bashikirije umuhuza bamubwira ko bakeneye abandi bahuza. Anise Niyonkuru no munyamabanga mukuru na Nise na Rede rutavuga rumwe na leta yavuze ku bwa bose.
Twashaka uwundi muhuza ubwa mbere twashaka yuko inyu africaine yishye hamwe igihugu byo muri Afrika gucya risubira rigafata ikibazo cyo muri muntu ke bakaturondera uwundi muhuza, kuko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza. Twasanze ko ikibazo cyo Burundi atacitayeho cyane.
Ubu igisigaye nuko umuhuza mukuru Museveni ashikiriza iyo raporo inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Iyo niyo izotanga umwanzuro wa nyuma w'ingene gutatura amatati mu Burundi bigiye kugenda. Atagihindutse iyo nama izoba mu mpera z'uku kwezi kw'icumi na rimwe. Pyeclave Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Umuvugizi wa President Ben Mkapa, Makocha Tembele, ntahakana cyangwa ngo yemeze ko President Museveni yaba yarasabye ko itegeko nshinga ry'u Burundi ryongera gusubirwamo. Araganira na mugenzi wacu Edirwe.
Sasa itakuwa ni vigumu kwa mimi kuzungumzia kile ambacho Mheshimiwa Museveni amekisema, kwa sababu nadhani hilo anaweza kuzungumza msemaji wake.
Biraza kungora kugira icyo mvuga ku byo nyakubahwa Museveni yavuze, kuko nsanga yakwemezwa n'umuvugizi we. Icyo nakubwira nuko twamugejejeho raporo yacu ndetse tugirana n'ibiganiro bisanzwe. Ariko kubijyanye no kwemeza cyangwa guhakana ibyavuzwe na President Museveni, byaba byiza mubibajije umuvugizi we. Icyo twe twakoze kwari ukumugezaho raporo twateguye irimo n'imyanzuro ku kazi twahawe. Ariko birashoboka ko nyuma yo kuyakira ashobora kuba yarahamagaje abanyamakuru akagira icyo abivugaho. Nanjye ibyo ubaza nabibonye mu bitangazamakuru, ariko ku bwanjye sinshobora guhakana cyangwa ngo nemeze ibyo yavuze.
Lakini nadhani kwa nafasi nilionayo siwezi kulithibitisha au kukanusha hilo.
Does he regret submitting a report without a final piece? Ese
umuhuza yabayicuza kubona yaratanze imyanzuro nta masezerano y'amahoro agezweho?
Siwezi kutumia neno labda regret au kwa maana kama ni kujuta, kwa sababu unajua
kasi sinshaka gukoresha ijambo kwicuza, kuko mu nshingano yahawe ntabwo harimo ko abarundi bagomba kugira amasezerano basinya nkuko byabaye Arusha mwaka w'2000.
Makubaliano kama labda ya Arusha ya mwaka 2000 yeye alitakiwa ni kuwezesha mazungumzo ili warundi.
Icyo yarashinzwe nk'umuhuza kwari uguhuza abarundi kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ibibazo byugarije igihugu cyabo. Kuvuga rero ko ashobora kuba hari ibyo yicuza sinibaza ko bihari. Gusa ahangayikishijwe n'uko ibyo yari yiteze kuzageraho nyuma y'ibiganiro birimo guhuza impande zose zirebwa n'ibibazo by'u Burundi atabigezeho. Inshuro eshanu zose yahamagaje ibyo biganiro, abagize guverinoma ntibashoboye kwicarana n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo baganire. Ibyo kuri we ni ibintu bibabaje. naho ubundi nta masezerano y'amahoro cyangwa gusubiramo amasezerano ya Arusha byari byitezwe.
Sidhani kama kulikuwa na matarajio ya kupata makubaliano.
Given what you know and the facilitator,
ukurikije ibyo wowe no muhuza muzi, mubona amatora mu Burundi ashoboka nta masezerano abayeho hagati y'impande zombi zirebwa n'ibibazo?
Bado inawezekana, lakini kwa uzoefu ambao nimeupata kutoka kwenye mazungumzo haya, nadhani kuna baadhi ya mambo ambayo ni lazima yafanyike.
Birashoboka ariko nkurikije ibyo niboneye muri ibi biganiro, hari byinshi bigomba kubanza gukorwa kuva none kugeza amatora ageze. Haracyari ukutumvikana gukomeye hagati ya guverinoma, abayishyigikiye n'abatavuga rumwe na leta. Byaba byiza habayeho kubona ibintu kimwe kugira ngo bagire icyo bageraho gifatika, kugira ngo amatora abe mu mucyo no mu bwisanzure.
Kuna baadhi ya watu watakuwa na hawatofurahia zaidi Warundi kufanya uchaguzi katika hali iliyo.
Hari abarundi benshi batashimishwa nuko amatora yaba ibintu bimeze uko birubu. Kuri je numva abarundi bakwiriye kumvikana ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu kugira ngo bose bibone muri ayo matora. Muri rusange birashoboka ko amatora aba, ariko haracyari byinshi byo gukora kugira ngo ayo matora akorwe mu bwisanzure no mu mucyo. Bitabaye ibyo, hari benshi bazayagiraho amakenga kandi bikazagira ingaruka ku mahoro n'umutekano by'u Burundi mu bihe biri imbere.
Sidhani kama inaweza ikawa ni hatua nzuri zaidi kwa amani ya Burundi.
Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, komisiyo y'amatora CENI yateye utwatsi icyifuzo cy'umwe mu bakandida witwa Seth Kikuni, wayisabaga kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri 23 y'ukwezi gutaha. Kwiyamamaza biratangira uyu munsi. Claude Ganza Munyamagana araduye ibindi kuri iyi nkuru.
Birasa nkaho ntakikibujije amatora kuba, hagendewe ku ngengabihe yatangajwe na komisiyo y'amatora CENI mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. CENI yamaze kuvuga ko nta kabuza amatora agomba kuba, kuko ibyangombwa byose byamaze gutegurwa ku buryo nta mpamvu yatuma amatora yigizwa inyuma. Mu ibaruwa perezida wa CENI Corneille Nangabirwa yandikiye kandida perezida Seth Kikuni Masudi wari wamwandikiye asaba ko amatora yigizwa inyuma, yamusubije avuga ko bitashoboka kuko byaba ari ukwica amategeko kandi ko CENI ititeguye kwirengera ingaruka zaterwa no kutubahiriza ingengabihe y'amatora. Kandida perezida Seth Kikuni Masudi wiyamamaza nk'umukandida wigenga yari yavuze ko hari iby'ingenzi bitarumvikanwaho, bityo ko amatora adashobora kugenda neza. Perezida wa CENI yamubwiye ko imyiteguro igenda neza uko byifuzwa kandi ko ikomeje uko amategeko abiteganya, ari nayo mpamvu kwiyamamaza bitangira kuri uyu wa kane haburi iminsi 30 ngo amatora abe nk'uko amategeko abiteganya. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma barasanga amatora atakigize gisibya. Nabihamya kuko nimo kubonaho imyiteguro yerekeza amatora byazaba mu mutuzo cyangwa mu kavuyo ariko abi. Sinakwibuza amahirwe yo gutora kuko ni uburenganzira n'inshingano ku rundi ruhande kuri buri munyekongo. Nzatora rero ku mukandida wanjye yatsinda. Abaturage bose ba Kongo banyotewe n'aya matora kuko barifuza impinduka zizadufasha guteza igihugu imbere. Ku rundi ruhande, nk'uko yari yabitangaje ko azagera i Kinshasa kuri uyu wa gatatu, ni nako byagenze ku mukandida perezida Martin Fayulu wabibumbiye muri Lamuka. Ni ururimi rw'iringara bisobanuye kanguka. Ahagana isasa we yari ageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njili Kinshasa, yakiranwe ubwuzu n'amagana y'abarwanashyaka ba Jean Pierre Bemba, ba Moise Katumbi, Fredy Matunguru n'aba Adolphe Muzito. Abagabo bane bakomeje gushyigikira Fayulu kuva yemezwa nk'umukandida perezida rukumbi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, mu gihe Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe bo bahise bamutera umugongo nyuma y'amasaha 28 bose bamwemeje mu nama yabereye i Geneve. Amagana yaje kumwakira yari afite intero zigira ziti: Fayulu ntazigera agurisha Kongo, tuzamutora twivuye inyuma, turabambara ibingabo y'abaturage, tuzatsinda aya matora. Ibinyamakuru bikorera i Kinshasa byanditse ko abaturage bagendaga bakikije imodoka ye ku buryo itarushaka akanyamasyo yo kwihuta. Uburyo yakiriwe, abenshi bari babifitiye amatsiko ndetse babifataga nk'umunzani uza gupimirwaho uburyo akunzwe bagendeye ku mubare w'abamushyigikiye. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Martin Fayulu yavuze ko ari igihe cyo kwandika urupapuro rushya rw'ikuzo mu mateka y'igihugu, bakubikurwa amateka asharira y'imyaka AFDL ya kabiri imaze ku butegetsi nyuma yo guhirika Mobutu. Olivier Kamitatu usanzwe ari umuvugizi wa Moise Katumbi ushyigikiye Martin Fayulu, yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko abapolisi bakoresheje ibyuka biryana mu maso ngo bashwiragize abari bagaragiye Fayulu bari bazimije imihanda. guhuza imbaraga kw'ishyaka UDPS na UNC biracyari mu maregeka kuko bayobozi bayo Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe bakiri burayi batarabishyiraho umukono amasezerano y'imyaka 10 avuga ko aya mashyaka yumba huza imbaraga bagatsinda amatora maze hagati ya Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe hakavamo perezida mugenzi w'akayobora guverinoma biteganyijwe ko mu yindi manda nabwo bazahuza imbaraga bakongera gutsinda bakagurana wari perezida kuri manda ishize akaba ministri w'intebe naho wari ministri w'intebe akaba perezida gusa umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS Jean-Marc Kabunda yabwiye Radio Top Congo FM ko kuvuga ko aya mashyaka yamaze kwihuza byaba ari ukwihuta ariko avuga ko ibiganiro ku mpande zombi bigeze aheza kandi ko baza gutangaza umwanzuro wa nyuma mu masaha make ari imbere abahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ni 21 barimo abahagarariye amashyaka n'abakandida bigenga batangira ibikorwa byo kwiyamamaza kuri uyu wa kane ku itariki 22 Ugushyingo amatora y'umukuru w'igihugu ay'abadepite ku rwego rw'igihugu n'urw'intara akazabira rimwe ku itariki 26 z'ukwezi gutaha amajwi y'agateganya akazamenyekana tariki 25 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka nk'uko komisiyo y'amatora yabitangaje Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
Mu Rwanda urukiko rw'ikirenga rwaraye rusubukuye urubanza rwa Bandora Charles uregwa ibyaha bya genocide Bandora yarujuririye asaba ko rumukuriraho igifungo cy'imyaka 30 yahanishijwe n'urukiko rukuru ubushinjacyaha bwo busaba ko iki gihano kigumaho ni inkuru ya Eric bagira ubusa
Abanyamategeko bunganira bwana Charles Bandora bafashe umwanya munini basobanura impamvu z'ubujurire mu rubanza urukiko rukuru rwamuhamijemo ibyaha bya genocide bibanze ku nama bivuga ko yabereye mu nzu y'ubucuruzi ya Bandora kuruhuha itegura ubwicanyi ni nama Maître Brice Bikotwa na Maître Jeanne d'Arc Umutesi bavuga ko itabayeho kuko ubushinjacyaha butayigaragarije ibimenyetso simusiga babwira urukiko rw'ikirenga ko abatangabuhamya bashinja Bandora batahurije kuri iyo nama Bavuze kandi ko abatangabuhamya bashinja urega urukiko rukuru rwabimye agaciro. Bavuze ko hari umwe mu batangabuhamya wumvise iby'iyo nama kandi yari afite imyaka 14 y'amavuko, bakavuga ko umucamanza wa mbere atagombaga kumuha agaciro kuko yari muto. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege yabajije niba hari amategeko bashingiraho ku muntu wo muri icyo kigero ubuhamya bwe butahabwa agaciro. Basubije ko umucamanza mu rukiko rukuru atafashe umwanya wo gusuzuma iby'iyo myaka ngo amenye ukuri kwayo, bityo bikazamura ugushidikanya ku buhamya bwe bushinja Bandora. Abanyamategeko bakavuga ko bamushinja inama batagaragaza uwayitumije abayitabiriye ndetse n'imyanzuro yafatiwemo. Bakavuga ko urukiko rukuru rwaguye mu cyo bita amakosa yo gushingira ku buhamya bwabo kuko ngo baranzwe n'imvugo zivuguruza kandi zikanavuguruzanya. Maître Bikotwa yagarutse ku batangabuhamya babiri b'ubushinjacyaha bahamagajwe ngo bagaragaze iby'amabwiriza yaba yaratangiwe mu nama bivuga ko yabereye kwa Bandora ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4/94. Aho barimo witwa Emmanuel Baziga bafungiwe ibyaha bya genocide babwira urukiko rukuru ko batanze ubuhamya bushinja Bandora babihatiwe haba mu nzego z'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha. Bavuze ko bari bizejwe gufungurwa ndetse no kugabanyirizwa ibihano batabikorewe biba ngombwa ko bashinja ururegwa. Aba banyamategeko bamwunganira bakavuga ko icyabaye kwa Bandora ari ubusahuzi kuko ngo icyo gihe abantu barahuruye ariho ubushinjacyaha buvuga ko bari baje mu nama itegura ubwicanyi. Kuri bwana Faustin Nkusu uhagarariye ubushinjacyaha ariko ibivugwa n'urundi ruhande si ukuri, aravuga ko abatangabuhamya bashinja barimo abari muri iyo nama ndetse n'abumvise ibyavugiwemo bagahuriza ku matariki yabayeho bamwe mu bari bayirimo n'imirimo bari bashinzwe. Yabwiye urukiko rw'ikirenga ko kugeza ubu itegeko ryemerera umwana w'imyaka 12 y'amavuko gutanga ubuhamya ku icyangombwa ruko ibyo avuga biba bifitanye isano n'ibindi bimenyetso. Yavuze ko abatangabuhamya b'urwego hagarariye bativuguruza kuko ngo banahuriza ku bikorwa byakozwe byo kwica Abatutsi nyuma y'iyo nama. Yahakanye ko nta busahuzi bwakoreye Bandora ko ahubwo icyabaye ari iyo nama yateguraga ubwicanyi kuruhuha. Ku batangabuhamya babiri yahamagaje gushinja Bandora bagakora ikinyuranyo umuvugizi w'ubushinjacyaha yavuze ko nabo ubwabo bafatanije na Bandora mu gukora ibyaha ari nabyo bafungiwe. Yavuze ko mu bihe bitandukanye babajijwe n'abantu batandukanye bakavuga ibihura n'iby'abandi batangabuhamya. Agasoza avuga ko iby'uruhande bahanganye ruvuga nta shingiro bifite ko ahubwo icyemezo cy'urukiko cyahamuko kiri. Charles Bandora mu kanya gato yumvikanye mu rukiko nawe yikomye abamushinja ibyaha bya genocide. Yavuze ko ibyo bavuga biteye isoni n'ubwoba kuko bivuguruza bakanavuguruzanya kandi hamari uko ukwivuguruza kurengera uregwa. yumvikanye avuga ko bishobotse nabo bagombye kuba bahanwa. Maître Bikotwa umwunganira asubiranye ijambo yavuze ko abatanga buhamya w'ubushinjacyaha bashinjwe bandura mu 2008 bari bandikiye wari umunyamabanga nshingwa bikorwa wa gacaca bamumenyesha ko ibyo bavuze kuri bandura bamubeshyera. Yavuze ko izo nyandiko zihari ariko ku rukiko rukuru rwazirengagije. Uyu munyamategeko akavuga ko mu magambo ye ubushinjacyaha budashaka kukuri kugaragara ku byo bukurikiranyeho bandura. Bwana Charles Bandura yari umucuruzi ukomeye ukuriye abandi bacuruzi mu cyahoze ari komine ngendo ubu ni mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha 2019. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, iyi minota 30 ya mbere y'uyu munsi y'amakuru nahangaha humurije, ariko ibiganiro birakomeza umunsi wose. Mukomeze muryoherwe na radio yanyu ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, murakarama.